Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti n'abagenzi mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu i Washington DC.
Baje kwiyamiriza umushikiranganji w'intwa yo hagati kuko nta butumwa bw'agaciro yarazanye impunzi z'Abarundi.
Uyo ni Arsene Arakaza aserukira impunzi z'Abarundi mu gihugu cy'Ubuganda, avuga ku bijanye n'urugendo rw'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye. Yari mu rugendo mu ikambi y'impunzi inakivare mu Buganda, agiye guhamagarira Abarundi gutahuka mu gihugu cyabo. Ni mu kanya gato, kandi turaraba abamaze gushika iyarusha mu biganiro bihuza Abarundi muri aka kanya. Ivyo biganiro bikaba bitegekanije kuba ku munsi w'ejo wa kane. Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro hagati mu gihugu Barandagiye Pascal yagendeye ikambi y'impunzi z'Abarundi bari mu gihugu cy'Ubuganda ahitwa Inakivale mu ntumbero yo kubasaba gutahuka. Yamara ntiyashoboye kurangura neza icyo gikorwa kubera abari bitavye urubanza rwo kumwakira bace bagira imyerekano. Ibindi kuri inkuru navuganye na Arsene Arakaza aserukira impunzi z'Abarundi mu gihugu cy'Ubuganda, arambira uko byari byifashe. Tumutega amatwi.
Jewe nk'userukira impunzi z'Abarundi mu gihugu cy'Ubuganda, ubwa mbere ni uko umuzungu we tutigeze tuwushima na gato, twanawiyamirije. Rero Inakivale koko yahashitse nyuma ya saa sita, araza aje kuvuga yuko aje gutegura ko impunzi zotaha. Ariko kuko bari kumwe n'abanyacubahiro baserukira igihugu cy'Ubuganda ngaha, ndetse n'abakora mu ishyamwe mpuzamakungu itahukane mu ndase, abo banyacubahiro bashoboye kumvirizwa kuko nibo baduhaye indaro, nibo badufasha mu ibintu biriya nko gusima ubuzima bw'impunzi. Mugabo umushikiranganji ntitwashoboye ko impunzi zimwumvirizwa kuko yaje abibutsa amagugu barimo, yaje abibutsa ubwicanyi buri mu gihugu, yaje abibutsa abo babuze abariko barishwa uno munsi. Nacyo gituma impunzi zake zerekana akababaro yuko zidashobora kumwumviriza kwashikiza ijambo kuko babona ko atagaciro bifite.
None hari haje bangahe aho umushikiranganji yari ari? Impunzi zari zingana zite zari zaje kwitaba urwo rugendo rw'iyo
impunzi z'Inakivale z'Abarundi? Kuko cyari igikorwa bumva ko kibaraba, zaje ku bwinshi atari umuntu yaba yaragwaye cyangwa afite ibindi bibazo bihambaye. Abantu bose bahuye Inakivale baje kwiyamiriza umushikiranganji w'intwa yo hagati kuko nta butumwa bw'agaciro yarazanye impunzi z'Abarundi.
Tuvuga yuko bose mu bari baje muri icyo gikorwa bari abiyamiriza ijambo yaraje gushikiriza muri rusange.
Muri rusange impunzi zose pari kwiyamiriza ijambo ryiwe kuko impunzi ni zimwe zigowamwe zahunze ibintu bimwe, babona ikibazo cy'Uburundi kumwe. Rero kuko barazi ko ata mahoro ahari, nibwo butumwa bumwe impunzi z'Abarundi zose zari zifite.
Nk'umuyobozi w'impunzi z'Abarundi ngaho, abipfuza gutaha mu Burundi bo boba bangana gute? Bobo hari umugambi wo kubafasha gutahuka mu cifuzo cyabo?
Ikintu twamenyesha ni uko nk'abaserukira impunzi nta muntu aratwitura atubwira ko agomba gutaha mu gihugu. Ahubwo icyo twamenyesha ni uko impunzi hano mu gihugu cy'Ubuganda ziruma ziyongeye kuko n'ibyegeranyo by'ishyirahamwe mpuzamakungu ASEBE barerekana neza yuko hagati y'impunzi amajana atatu gushika ku majana atanu arizo ziyongera ku ndwi. Ni ukuvuga yuko ata mugambi w'ubutahuka zifite, ahubwo ziguma ziyongera bihunga.
Amakuru dufite ni uko bamwe bashobora kuba bahunga inzara ariko badahunga umutekano. Hari ibitigiri by'abahunga inzara n'abahunga umutekano mwaba mufise?
Oya, mu bisanzwe ishyirahamwe ASEBE gushika ubunye rifata na twebwe nk'abaserukira Abarundi nta bitigiri dufite ngo byamaze guhunga inzara. Twebwe icyo tuzi ni uko bahunga umutekano muke. Iyo umutekano muke anene ufatiye ku buzima bwabo.
Urakoze cyane Arsene Arakaza Inakivale. Arakoze Arsene, twaganiriye mu kanya gaheze akaduha muri make uko byari byifashe igihe bariko barakira umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye. ahandi naho ibiganiro bihuza abarundi bitegekanijwe kuba yarusha muri Tanzania ku munsi wejo itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2017 bamwe mu bazoba bari muri ivyo biganiro batanguye gushika ku mahoteli yarusha turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru atubwire abamaze gushika nuko ibintu byifashe yarusha Pierre Claver uranyumva
Ego cyane ndakumva Oriane Tankshaka.
Claver uri kuri amwe mu mahoteli yakira abaza mu biganiro utubwira bamwe mu bamaze gushika.
Ego cyane ndi kuri mwe mu mahoteli akomeye hano yarusha muri Tanzania akunze mbere gushikira ko amadelegasiyo canke intumwa zikomakomeye no vuga ziteka abo bita ba VIP. Rero hamaze gushika Domiciano Ndayizeye yahoze umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Hamaze gushika kandi na Gato Gwasa icegera cha mbere cy'umukuru n'amashinga mateka hamaze gushika n'utwara protokole wa president wa ntunganya amaze kutubwira ko no wajyahoza n'umukuru igihugu nawe aza ari hagufa gira shike hakaba n'abandi tumaze kubona bishoboka ko bashobora ko bavuye hanze y'u Burundi
none abaserukira leta y'u Burundi harabo barahashika canke harabo murumva bari mu nzira nabo baza
gushika izisaha abaserukira leta y'u Burundi ntibarashika muri no hotel aho turi ariko amakuru dufise nuko bari mu nzira baza nabonde
abajejwe imigwi haranira agateka ka muntu yoyo hari irashika canke hari itegekanije kuza nayo nyene
ku rutonde dufise rw'abatumiwe abaserukira amashami hano agateka kazi na muntu nta barimwo mbese nejo bundi bavuze ko bibabaje kubona batatumiwe ariko hari abavuze ko bashobora kwizana n'ubwo batatumiwe maze bakabonana n'intumwa canke indongozi zimwe zimeze zo bazaje hano yarusha muri Tanzania ariko gushika ubu nabone nta numwe arashika
ivyo biganiro bitegekanije gutangura sanga pine neza na neza ku munsi wejo wa kane bitegekanije kugenda bite
ibiganiro bitegekanije gutangura ejo ku munsi wa kane azo bitarike 16 bizomara iminsi 3 bikazotangura ku masaha nkuko twabibonye isaha 3 zo mu gatondo umuhuza matatu y'u Burundi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania akaba mu butumire yatanze yavuze yuko ari ibiganiro bihuza impande zose yavuze uruhande rwa leta y'u Burundi umugambwe uri ku butegetsi imigambi itavuga rumwe na leta yabiri mu Burundi niyahunze hamwe rero n'abandi bafise icyo bavuga canke boterera mu kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi akaba twovuga nka bamwe muri bo nka Pierre Buyoya yahoze atwara u Burundi kimena bande bagenzi be nka service ntibantunganya Domiciano Ndayizeye nabone bahoze batwara igihugu bitekanjwe kandi ko haza na numuhuza matati y'abarundi ariko mbere mu gihugu uwo bita Ombudsman Edouard Nduwimana hari nabandi mbere batumiwe nka Bernard Busokoza yahoze ricegera acambere cyo mukuru w'igihugu wo mu mugambi y'Iprona hari natumiwe kandi na Zehondas Yatungimana yahoze avugira umukuru w'igihugu Onazime Nduwimana yahoze avugira umugambi uri ku butegetsi na Jean Minani rero atwara urunani senarede rusavuga rumwe na leta rwo rusanzwe rukorera mu makungu urunani mbere rukaba rwamenyesheje imbere y'umutaga yuko ruzokwita ba bino biganiro umuvugizi wago Pancras Chimaya akaba yavuze yuko ngo bamaze kubona ko umuhuza yateye intambwe mu gutunganya ibiganiro byubaka kandi bihuza bose akaba yavuze ko ubwo runani senarede rero ruja kurongika intumwa hano yarusha muri Tanzania abane tuvuga bari ku rutonde rw'abatumiwe kandi bashobora no kuza ni Gervais Rufyikiri yahoze aricegera cha kabiri cyo mukuru w'igihugu hamerewe na Pio Ntabya hanyuma yahoze atwara n'amashinga amateka mu Burundi imbere ko bahunga umwaka w'2015
none kuri abo wabonye bamaze gushika kuri ayo mahoteli harabo mashaka kuvugana nabo harakajambo basha kugushikiriza
ubu turi ko turavugana Oriane haheze nk'iminota nka 20 bashitse bafata ibyumba uravyumva nawe wacafise ibyangombwa byabo amasakoshi n'ibiki batubwiye yuko tuja kuvugana mu kanya bamaze kwicara neza bakensara bagashika mu byumba maze bakagaruka tukavugana ubu twebwe turabarindiriye ko bamwe muri bo batwemere ko baje kutuvugisha bakatubwira ibyo biteze muri bino biganiro ningene babona bishobora gutungana ngo bizana amahoro mezina mu Burundi.
Pierre Claver niyo nkuru turagushimiye cyane gose ubandanye ukurikirana uko ibintu byifashe ngaho yarusha turagushimiye.
Murakoze namwe.
kandi naho mu Burundi nta musore numwe wo mu ntara ya Bubanza afise uburenganzira bwo kurongorera mu nzu ya nyakatsi. Iyo ngingo yashikirijwe na buramatari w'iyo ntara mu nama y'umutekano yabereye kuri uyu wa kabiri muri zone Muzinda ya komine Rugazi. Bamwe mu begwa n'iyo ngingo bakavuga ko bitoroshe kubaka inzu isakajwe n'amabati kubera ubukene. Ni nkuru ya Evariste Nzikubanyanga.
Abasore bo mu ntara bobanza bageze kubaka izabo ntibagiye guhabwa uburenganzira ko kwandikwa batubatse inzu zisakaje amabati. Iyo ngingo yashikirijwe kuri uyu wa kabiri na buramatari w'intara bobanza hari mu nama y'umutekano yabereye muri zone Muzinda ya komine Rugazi. Tarsise Niyongabo agahamagarira abarongo ya masengero n'abajeje intwaro gushira mu ngiro iyo ngingo.
Abakozi b'Imana bari ngaha bavyumve badufashe, kirazira ko mu ntara yacu bobanza hari umusore numwe arongora atarubaka inzu y'amabati. Iyo ngingo twayifashe kuko tuzi akamaro k'urugo n'akamaro k'inzu. Ugiye kurongora utagira inzu, uri umusore, uri umurimyi, hanyuma ukazana umukenyezi, ukabyara umwana wa mbere, ukabyara umwana wa kabiri, umwana arazimbye, umwana aragoye kurera. Kugira ngo uze kuyumvire kuronka amahera yo kuzubaka ya nzu, uzosanga atari ikintu cyoroshye.
Abegwa n'iyo ngingo ni ukuvuga abasore bageze mu bigero bavuga ko iyo ngingo itoroshe gushira mu ngiro. Nijimbere Gilbert wo kumuzinda avuga ko ubukene barimwo bubatuma badashobora kubaka inzu isakaje amabati.
Nta musore ashobora kuronka amafaranga kugura amabati. Turavye igiciro cy'ibati ayo kigeze ko kugera no munsi ibati igeze ku 16,500. Ni ukuvuga ko ata muntu ashobora kuronka inzu y'amabati 20 ugashoharura amafaranga ayo mabati 20 yogugwa imisumari ibiti. Hari n'igihe besi imbere batabani mu gaparasera baba nta maparasera bafise nka benshi. Ni ukuvuga nk'umuntu aba nkaruguru mu misozi akaba afise ubwasi bwiwiwe mu gatara nka sekuru yamusigiye, akaba adashobora kuronka ahantu akura amafaranga y'amabati. Hasha yikora kuri bwa bwasi hamagasakara akaraba kungene nawe ashobora kwingunganya bakabaho n'umuryango n'uwo mufasoni.
Abandi babona ko iyo ngingo yafashwe gihutihuti abuyiga batabajijwe. Claude Nahayo nabo nyine wo kumuzinda abona ko bitazoroha ko iyo ngingo ija mu ngiro. Avuga nk'uwa mbere ko kubaka inzu isakaje amabati bivana n'amikoro ya buri muntu.
Je kuri je ndabona umenga nta makosa arimwo, biravana n'ingene umuntu aba afise mu mufuko. Kandi iyo bafata ingingo barakwiye kumanza kuza gutemberera ingo bakaraye ingene zifashe, kubera hari abantu bavukiye mu bukene adashobora kuronka inzu y'amabati. Yaho rero na makosa gufata ingingo bataravye abandi birabiye ko gusa. Ntiribe nkitegiye kugusa no guteguza abantu kugira barondere bareke kurera amaboko mugabo inzu z'ibyatsi vraiment ntizizobura mu Burundi ntizizobura. Je ndashobora kuyironka y'amabati canke nkaba ndayifise muga hariho umwe ni wacu canke kanaka adashobora kuba afise iyo nzu y'amabati.
Buramatari w'intara bobanza ahamagarira abarongoye gufashanya kugira bikunda abasore bageze gushinga izabo baronka uburaro bwiza. Uwo mutegetsi yakariye abarongoye kugira bagabanye umurindi bari ko mu kurondoka. Buramatari Tarasisi Niyongabo avuga ko ibiharuro by'abana bavuka buri kwezi mu ntara rongoye ari umurengera, afatira ku biharuro by'abana bandikishijwe mu kwezi guheze.
Abana baje kwiyandikisha ku gihe ku rwego rw'intara na 754. Abiyandikishije bacerewe ni hafi 800. Uteranije abo bana rero banditse mu kwezi kumwe n'abana 1,505 barenga. None umva tuvyara abana 1,505 ku kwezi mu ntara, mwumva manda izohera tugeze imyaka 5 mwumva tuzoba tugeze ku bana bangane, namwe nimuce mugwiza murabe. Iyo rito turiko turabivuga rero tubahimiriza kuvyara ku rugero, nimwumve impamvu tubivuga tuba dufise aho tubikura. Turabasaba rero yuko vy'ukuri iyo ngingo moyubahitse.
Iyindi ngingo yashikirijwe n'uwatwara intara ya Bubanza mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kabiri niyo kubuza guteragira ibigazi aho hose umuntu yifuje. Asaba abafise umugambi kubanza kubimenyesha ababijejwe kugira babe aribo batanga uruhusha ibubanza mu burengero bw'u Burundi. Evariste Nzikubanyanka, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Evariste Nzikubanyanka kuri iyo nkuru. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, amakuru n'ibiganiro ku Ijwi rya Amerika birabandanya. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza mukunda cyane.
Ntorere Kazoza ikaze ni kwa nyungu bakunzi b'ikiyago cha politike n'urere kazoza muri kino gice cha kabiri icerekeye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD General Evariste Ndayishimiye
banza wiyumvira uwo yononewe bintu kuko ni woja kwiyumvira ishetani umumarayika ngo ndamutaye ngo reka ndamwice ngo ishetani yibereho urumva rero iyo muri ko muri yumvira imisi yose bajya abaronderwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu urumva rero nawe uri kuvuga ngo ubutungane ni bukorere neza bajya abononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture ni batunura ko ari bo beshi uzacugira gute
ubu rero ku bwanyu ibiganiro birashoboka mu Burundi
ibiganiro biko biraba byatanguye kera kari twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu numwe mugabantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumira ngo urumva ko camuzana ngo nabajye bagize kudeta nce navuze ntahubwo mvuze biki vuga uti genda mugura amaprizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mugurure ubusho bwose bajye bapfunzwe base ntagire numwe avamwo niko ntaravyumva baye babivuga none watebagaje gutegetsa kica abantu n'umuntu yivye impene kwari wivye impene nzi ubafunzwe ubanza gufungura uwo nye mbeko atanu uri kwara muvugiraho kandi wewe yari yibiye gusa amena inzu cyanye yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbeko uwo batanu ari kwara muvugira ngo naze mu biganiro none wese mugize wanabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bamushaka rero ibigani ahubwo ge nimuvuge n'abagize bana ahubwo twagurura ubusha bwose bave banze nabo nyene mu bigani none kwivyo batabivuga icereka rero ko bavuga ibyo byose arakarenganya baba ariko bararenganya abagiriwe na nuko bashaka kuwakoze ikibi kinuka ariwe aza mu biganiro mugu wakoze akabi gatoyi akaba ari waguma pfunza
ibyo wagumye ukora byose ni aza hazamwo akantu k'igisirikare umugambo se ni David Deho ntuhavushira mu gisirikare akantu kwa gisirikare
yeah mwisanze iyo uzu bwenge ikintu cyose uramenye no kigenza mu gihe ushitse uri umusirikare kuri izi sirikare uri umunye patrick ukora ibya politike umva rero uno munsi ndi umugambo ntunganya ibikogwa nk'umunye politike igihe nari umusoda natunganya ibikogwa n'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikogwa nk'umuri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikogwa bijanye n'icyo gikogwa nkora ntuvuga yuko ntushobora kuza ngo byose ngo ntibihinduka nawe nibaza yuko mu gutamba kushitse ku mudugo ari kushitse ku manuka utatambuka urahindura ingendo
ariko uko mwara kadasohoka na honorable Hussein Rajabu uno munsi uvuga ko mwapfuye iki
Rajabu twahujwe n'ibintu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu mere nk'ubura hati twahuriye munsi y'igiti kidarapa nuvuga icaduhuza cyari igihugu mujyahe mu kiyi igihugu je nanje ntahe mu kiyi igihugu ntidushobora kumvikana ivyo birumvikana iyi nicyo gituma rero tuvanga mufiki wewe yononera igihugu nanje nkaba nshaka kubungabunga igihugu
none bari hehe usendera jaho
yagerera ntubimbaza mu gicunza ariko arayerera koko nta wopfuka ngo mu mucu ubwo karti hamwe yo tag address nicyo cerekana ko ayerera
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri SNDFDD bari ko byumvira umukandida ashobora gusubira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Evariste Ndayishimiye ashobora guhiganirwa icyo kibanza
icyo gihe
wahabwe utinye
icyo gihe nababivuga mugabo urumva ntivyari
byo
nikimenya amenya ko bitari byo urabona ntisubyo byabaye iyo bibavyo wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe hacatsinda naka Nije ntabwo wigeze ubona ndiba.
Ije ntibe umukuru w'igihugu uno munsi nta naho kikuza muti no yiganirwa nanjye.
Ko umukuru w'igihugu rero ndakubwire hajya ni ibintu bitangwa n'Imana. Cyane cyo gituma je abantu bari kubarantangaza. Sinumva igituma batubaha umukuru w'igihugu. Umuntu umwe mu gihugu Ure mvivyo alivyo guhuri zako mwigi hugu chose guhuri zako munu mwe kuibazo vyoose. Ali wazo vibazo. Kushoba la guhuri zaho njene baka huri zako munu. Imani birimu. Kukua mwigia. Ali haba haba yawasha kumu kuru wigi hugu. Beshi beshi. Mugabo kuwa na washa la guhuri zako munu mwe. Ujia anu munu. Nushuwa kugendu hafuga ngo jengo nifuza kubia umukuru wigi hugu. Umukuru wigi hugu ni... General again, him, go back. This is
a true
food. Imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nago pangiye kuzobira ikizongira sindacanga mugabo ndakubwira
mugabo ndi wota gukubita
neka guhoha uvuga uti ndashaka kumukuru w'igihugu ahubwo je biranera nubwo je sinumva niyo no bihera n'ubu nyene nka nkumva kumenga no uvuga nti je ndashaka kumukuru w'igihugu ndumva ko bigoye
none ko bayi mushikiranganje inkwa gato mu gihe ukaba mu general ukaba mukuru kwisonga rya CNDD-FDD none icyo sigaje ni
hari igihugu kiba kiriko kiragutuma igihugu reke gutuma aho gishaka uko gishaka
general bati ndashimye no munsi iyo bari ko ravuga bati umukuru igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kino kiringo cy'2015 gishira 2020 kuko amasezerano yarusha yaributsa wewe ukunda kuvuga yuko menga nta na kibi kiba gihonyanzwe muri amasezerano
ivyo ni bande bavuga ubwa mbere barabifite uburenganzira
sabarundi
uvuze rero ubu duci manza tudasanya amategeko umurundi yavuze umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tufute jewe sishora kumva bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwa kurenganije cyawunguruza mugabo ntushobora kuja kuvuga ngo jewe ngo ingingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntakwije ntakwe kwitoza nibande bari mu gwego gwitwa guki nibamwe bicira imanza rero kwicira imanza naho murazi bikwega karambara
ejo ubu numukuru w'igihugu ati abarundi sinzobahemukira amategeko nayo nyine nzokamada yubahiriza abandi abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuge ko azokwitoza mu kingo kigira kane muri sene defte dite murabibona
eko uravye ubu turi ku mwaka kugira kabiri amatora abaye aho ni batora zo mu 2020 uno munsi kubaza ico kibazo ni ntuhusa amazi abarundi kuko ntiturashikana no kugica cyo gushira mu ngiro ivyatowe muri sene defte muvuze twiyumvira ubunyene kuja kwitoza no kugira badusamaza ntidushire mu ngiro ibyo abanyagihugu batoye hanyuma turabishyize mu ngiro baze bace badufatira kuri ibyo nyine baza mureke dushire mu ngiro ibyo batoye kuko aracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzuba turiko turabona aho twabishyize mu ngiro natwe ega tuzokwikontorora turabe neza hama duca tuvuga tuti none ubu naho tuzogira ibiki iki rero muri kuravuga uti ubu naho tuzogira ibiki naho uvuga uti ninde yoshobora kubishyira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha wabishira mu ngiro ni naka mukurumva no munsi ntaba haragera kuko ntitwa nikontora ko twashitse mu ngiro ivyo batoye tuzagutabwa kwimvira ibindi dushira mu ngiro numva ntibire ntibira
muri kino gihe igihugu ki mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari kintu muri sene defte ndiko murakora
ego cyane sinzi kumaze imitsi uri kurankurikirana jewe natango gisekeza yitwa kugwanya ubukene umwaka muri sene defte twari hayi kivuga iti uyu umwaka ndawuhariye kugwanya ubukene situhariye ndawuhariye umwe wese ndawuhariye kugwanya ubukene ubu rero maze imitsi wumva njaga tumwe gihugu abene gihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigira numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi 10 mu mpfuko nawo bintera mu rushinge ntavyo numva nuvuga nti turi babantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye murankunda guca ndabakira mu igana ndabwira nti soma no mu ijambo ry'Imana bati usivye gukora tusiba no kurya
none bakore hehe ko ari bishomeri byinshi
umverere ingorane nizo kwa muziko we uzoba hubeshejweho nuwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ukaba ngo bazompa batampaye ndapfuye niryo kosa rya mbere dufise ahawe no gufatiranye ne kumukingo awagera utambwiye we ko ubunyane wihangingo atareti guhakaza atamuntu numwe naho ukora utakora uvuga ko wewe ucufana inzara ubunyane ukabinyemerera neza ati jendo cafana inzara ngize ukuri nuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwe ikintu uwo muntu ntacamari yisi ni babandi umwe yacuruza italenta imana yacimwa urumva shebuja cya mwaka nawe imana yaguhaye italenta urase kuyicuruza iki kwaka nduvugije kwa kiyo talenta yayo kuko ntacuyimariye
none ubumubaza imitsi mu wagira ngo bakore iki
aba abene gihugu bose cyo ndabwira nti umwe wese ategerezwa bene kuko ushaka ari jewe ndagutorera umugambi erega ni yitorere wenyene umugambi gusa ndabahaburorera cye nkoburo ndakwakarorera ndavise nkuburorero nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora karorero je kubwira inkoko iragura inka
agira bati
ngo inzira yoroshe ubunyenye
ushikuze
ngo inzira yoroshe ubunyenye inkoko ibundikira ubuswa bunga
na mirongo ibiri yabundiki
sawa je base mfashe uko yakujeje ubuswa butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswa w'inkoko umuswa w'inkoko kugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho nyina bitariko
none ubwo gugwa iki ku bintu byose byazibye
ntiwumva ugugwa ibyo ari byose ntushikane ibihumbi bitatu
tuvuge ko gugwa ibihumbi bibiri
ibihumbi dufata ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ari kumva yagutse umuswi
numvise ingorane ufise wa mutabu ufise ntuze kuwucuruza umugabo aciyagenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzwe ngaho ibintu n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni beshi ukuraho imiswi ibiri umutahe none nturoza ntiwarose umuswi
udafite ibyo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko urinda kugira amahera kwe jewe niga muri primaire cyera cyo konkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu 14 umutaye nawe nakubiye nakubiye ingere natsibiziriko none uwo umutaye no wowe gutsibiziriko umutaye ni wewe wenyene none ntiwumva ko racende ku mutaye kandi nivyo izo nkoko naziguze mu biziriko
none ubwo bose basibye biziriko ni wumva ko habagura n'ibyatsi batsi
wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo mbe nk'ubu twese twagira umwimbuka umusesekara nti twaduhomvye rero upfu muhevye uheba gukora ngo kubera uhavuronka umusesekara urumva twa baduhomvye turose
umusesekara ubu buri umutaye mugiye gutsiba biziriko mwese ubura n'ibyatsi batsi bamwe
ati ubura n'ibyatsi batsi bamwe mubitsirye mwese muca muronka byinshi mugaca mushora hanze mugaca muzara amadola nti muca butabagira amahingore Erega twebwe abarundi ubundi ko nigisha uko umurundi wazategeza kugira intumbero
Ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu nabuta
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aha ni naho duharaje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha tubirarike mubandanye mwumviriza Radio Ijwi ry'Amerika mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Innocent Kimenyi yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma